Uwanaone cha gecho kuwashikiza kigana niru giha ijambo wabanyo wanyo radio hijwi ya Amerika muri sanga hari abahinga hamwe na barundi batari bake bavuga ko injyane ziri mu Burundi zitazokoroha gutorera inyishu naho ibiganiro byotangura bavuga ko ikintu ca mbere gihambaye kuba ukuvugana ukuri hanyuma abarundi bagafata n'intumbero nshasha maze abo batavuga rumwe nabo ntibabone nk'abansi ikindi kintu batari bake bagize iminsi bashikiriza mu biganiro bitandukanye nuko injyane ziri hagati y'abarundi zotorerwa umuti n'abarundi ubwabo ngo kuko ari bo bazi neza ibyo bapfa kurusha abanyamahanga kenshi na kenshi badatahura neza umuzi w'ingorane n'ibibazo biri hagati y'abarundi ibyo byose rero bivugwa mu gihe ubu abarundi bonyene batabona cyo kimwe ikibazo cyo kurungika inteko mu Burundi uyu munsi rero twatumiye umushya na Defense Rugema umunyagihugu arajwe ishinga n'ikibazo cy'indyane ziri hagati y'abonse rimwe umushya na Defense Rugema ari twaritse ikibazo cy'umwumvikano muke uri hagati y'abarundi ku buryo yafashe indege ku gatwe kiwe akaja kubonana n'abarundi bari batumiye mu birori byo kugurura ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe mu Burundi kugira ngo aronke akaryo ko gutanga intererano yiwe y'ikuntu abarundi bosubira kunama rimwe iyo nama rero nkuko muwizi ibyo biganiro byugururiwe yantebe mu gihugu cya Uganda kugira rero ngo arabe ko abarundi bavugana kuri eka bakanabavanura n'inyifato ishira imbere urwanko ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi mushya na Defense muri yoneza gatandatu cy'ukwezi kwa mbere canke kwigenekezo rya 15 cy'ukwezi kwa mbere nkuko byari byavuzwe ikintu gikwiye gushirwa ku rutonde rwa mbere ni iki mushya na Defense
turashima cyane yuko abarundi bari kubafata inzira yo kugira baganire kugira ingorane ziriko zirashika mu Burundi zihagarare cyane cyane ingorane z'ubwicanyi bwagadutse bivuye ku kutumvikana kw'abanyepolitiki tukabona neza yuko iyo ntambwe yo kugira ibiganiro ariyo iyo yofasha abarundi kugira bavugane by'ukuri intambamyi zihari n'inyishu bushobora gutora bari hamwe
ikintu mubona acokorwa ibintu bimaze kwibonekeza mushya ntahe Defense nuko igihe cyose habaye amatora mu Burundi haba indyane za politiki ingorane ibyo bintu mubisigura gute mubiha insiguro nke twarabonye ingorane mu 2010 ubuho ingorane ikazaje zirushiriza ikintu gituma igihe cyose habaye amatora haba ingorane niki
twibaza neza yuko araba abarundi ubwabo bonyene iyi nzira ya demokrasi nibaza yuko tutarayumva neza ari migambwe nshatse kuvuga abanyepolitiki tubona yuko ibintu yo kogwa habonetse demokrasi nyakuri urumva rero anshatse kuvuga iki nuko iyo habaye amatora cyane cyane nk'umugambwe uri ku butegetsi urashobora kuvuga ati reka tubandanye dutwara mugabo ntibice mu nzira yerekana neza yuko imigambi n'imigabo bari bishinze bayikurikije mu byerekeye abanyagihugu nabo murashobora gusanga abanyagihugu nabo nyine barabata mu rudubi kuko iyo uri kurabwira umunyagihugu ngo gutore kubera musangiye ubwoko canke musangiye ibindi iyo sinzira nziza yo guhanura abanyagihugu ugaca usanga rero mu gihe muri demokrasi murazi yuko hakora imigambwe myinshi mu gihe imigambwe myinshi ikora ari umugambwe utwara uremera ukavuga uti abahandi nituje hamwe duhane umutekano abantu biyamamaze batogwe ku mugaragaro ibintu bigende nk'uko bigenda nk'ahandi demokrasi zateye imbere mugabo twebwe izo bintu biracatugoye cyane bigaca bifatana n'ingorane twagiye turacamwo kuva ubundi bwikukiye murazi yuko hagiyemwo ingorane z'amoko ingorane z'ubwoko arizo zama zigaruka ugaca usanga rero biba byiza yuko icyo kibazo cy'amoko togitorera inyishu kubera abantu turiko turabona yuko gupfa ubwoko kuri je muna ko ari gupfa ubusa kuko burya barundi turi bamwe n'ubwo bwoko sinzi insiguru yabwo yuko by'ukuri ari ubwoko kuko tuvuga urimira umwe dusangiye igihugu dusangiye akaranga ibintu byose turabisangiye urumva rero nicyo gituma tuvuga tuti abarundi twari dukwiye kwiga kubana nk'abavukanyi n'ahandi ho bizohava bitugora kuko ntaho turiko turaje
muravuze
kuri icyo kibazo wombajije je mbona yuko abarundi nico kintu twoshira imbere no muri ibyo biganiro nuko twokwicara hamwe turi abarundi twegwe nyene tugavuga tuti ni reka turabe ikintu gitera ingorane abarundi kwama turi muri izo njyane ubutuye kuzimara mu myaka 50 n'ibitera sone.
Mwavuze ibibazo bihambaye bibiri cyane rwose, ikibazo cya demokrasi kandi ikibazo cya moko. Reka dutangure kuri icyo kibazo cya demokrasi. Mwavuze mbega musigura gute ko mu Burundi naho hari imigambwe myinshi amajwi eka abanyagihugu usanga bahurikira mugambwe umwe, ivyo vyarabaye igihe umugambwe ipo na wari ku butegetsi birongera biraba gihe umugambwe FDB wari ku butegetsi ubu naho ni CNDD-FDD. Amakosa ari ku banyapolitiki batazi gushikiriza imigambi yabo myiza canke aho bipfira ni hehe?
Ego aho bipfira, ego urumva muri iyo migambo yose umugambwe umwe umwe wose wagiye uragira uruhara mu ngorane zagiye zirashika kuri iprona zaribonekeje yuko hoho na iyo migambwe nta niyari rekuwe zari mu mategeko yuko atamugambwe wundi ushobora gukora gushika 93. Mugabo ibyo bigasha bituma abanyagihugu badahabwa ijambo, umva kutahabwa ijambo ibyo byatumye n'abashingantahe twari tuzi yuko bahanura batasubiye kuvugwa ku bico gihe. Hanyuma ibyo kuri FDB nabyo murabona imere byagenze vyitwa yuko amatora yabaye mu nzira ya demokrasi, ariko rero intambamyi zahaciye mwarazibonye ibyo murabona neza yuko kubera ishavu abantu iyo umuntu mubujije kuvuga ukabuza umugwi w'abantu kuvuga nka washaka tuvuge uko biri, abantu baca biyungunganya bakagira ikintu gituma bashaka nabo kugira iyo jambo bakagiha kumva. Mwarabonye ibyabaye nko kuri FDB w'abantu aho biciye umukuru w'igihugu yatowe mu nzira ya demokrasi agandaguwe, ariko inyifato yabaye icyo gihe ni yuko bamwe baciye bafata inzira yo gufata ibigwanisho bakajya mu ishyamba bakavuga ati uko kuntu turiko turacinyizwa reka turondere twironderere ijambo natwe tugaruke biciye mu ngwano. Murumva aho haratika inganda izo rero ntamvuga yuko ari abanyepolitiki bataba babyifashemo neza.
Tuvuze abanyepolitiki batifata neza, mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cya moko mu Burundi. Ibyo byo n'ivyo babiba ku bategetsi bagiye batwara batabona kure batabona kazoza nka kurya mu Faransa bavuga vision guteranya abanyagihugu ku moko nk'uko mwavuze, kandi abarundi bose ari nka bamwe. Izo muzi w'iyongorane wo uri hehe?
Ibyo n'ivyo kuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe urumva habaye nk'uko harakagwi sinoza umuntu, kandi ibyo bintu tuzirinde kuza turavuga ngo abahutu abatutsi canke bande abanyepolitiki bigigwa n'akagwi. Urumva ni bimwe mu kirundi bavuga ati umujyambwa abumwe agatuhisha umujyango. Mugabo izi njyane tuvuga ngo ni iz'abahutu n'abatutsi, si iby'ukuri abahutu bose n'abatutsi bose bagiranira izo ngorane n'akagwi k'abanyepolitike b'abahutu n'abanyepolitike b'abatutsi badashaka kubona imbere, badashaka guha amahoro abanyagihugu aribo kubera baronderera inda zabo. Bavuga ati reka twumvikane dushike kuri ibi. Ibyo rero navuga yuko intwaro zakurikiye kuva intwaro y'ubwami itembagajwe igihugu camye gipfira hejuru camye gipfira mu batwara, abatwara ntibigeze baberekana yuko bakora ku neza abanyagihugu. Ugaca usanga rero iyo ingorane nk'izo zibaye baca bagomba gukoresha abanyagihugu bakabashiramwe ati nyabuna utancungereye urabona turi bamwe mugabo ntibabikore mu nzira y'ukubaka ivyo rero nibyo zagiye biri iki gihugu nibyo nubu turiko turabona
ivyo n'ivyimbiro biza mutanze cyane rwose abanyapolitiki bashobora gukorera ko muri iminsi himirije ibiganiro kugira ngo indyane bama bagira igihe cyose yagize amatora ntize zisubire kwaduka cyane cyane nk'uko mubizi abanyagihugu benshi bagwa mu mporero ni benshi kandi nk'uko mubivuze abategetsi bari hejuru nibo kenshi na kenshi badafise intumbero eka babona kure kuryanisha barundi n'ikintu atanyishu canke ingaruka nziza gishora kuzana n'umunsi n'umwe turiko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyana i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunyi wanyu iradio ijwi rya Amerika Lavoisier muranyuva muri we neza muraduze ijwi gatoyi murafite icyumviro murafite ikibazo turiko tuvuga cyane cyane ku njyane zama zashitse hagati y'abarundi muri iki gihe bimirije kugira ibiganiro rero tukaba tubona ko abanyapolitike cyane cyane bufatira ku makosa akozwe muri kahise kugira ngo eka urundi buronke agahengwe abarundi baze baruhuka muco ya ntahe Lavoisier murafite icyumviro ikibazo
umwisanzwe nagira mpere kuri icyo kibazo bakunze koza baraza nawo cerekeye ubwoko
yego
kanyuma kushoze cereke ubwoko benshi barakizanyemo kandi aza ko na leta yakizanyemo kuko ikizanyemo byagituma bajya abantu bayo bakomakomeye bahunze baca babona yuko ibyo bariko barakwirikira kabiri icyo rero nibaza ko harimo amakosa cyane kuko ikiri kibazo kihari nticyari cy'ubwoko kuko abayivuye ko leta bakomakomeye ni benshi ubu ntakisigaranye hanyuma ikira kabiri nagira mbandanirize ko kugira ngo umuti w'amatati ahari mu Burundi aboneke nuko bwa mbere nyamukuru bobanza kumenya icyayateye hanyuma amaze kubona icyayateye bakabanza bakigikuramo n'igihe icyoze batazobara gukuramo icyayateye amatati ayo matati ntazo kwigera gabanuka nico gituma rero badakwiye kuzabararaba ngo ibiganiro byo kuvugana ukundi bugaburi biki mu gihe ibiganiro byo kuvugana ukundi bazogaburi biki cyangwa bazogira ibiki nta muti bizozana ahubwo nibarari catumye injyane ziza bagikuremo hanyuma ikigira gatatu mbandaniriza ko nagoma mbwire nka opozisiyo irakwiye kumenya yuko igihugu kidakwiye gutwarwa nk'uko yipfuza ariko ikikwiye gukora irakwiye nimba yipfuziye ineza y'abanyagihugu irakwiye guhimiriza iyo leta izobihari kugira ngo ikore neza abanyagihugu kugira ngo igihugu bavane mugabo nibagira bati twege ni kugwanya gusa cyangwa kugira ibiki aho na mu kugwanya leta ntanye gumye ibugarika araruma mugabo nibatera ibibazo byumbaka muri cyo gihe leta izoca nayo nyene nyisubira ko hanyuma babanyagihugu nabo bahatorero akoyoko hanyuma ikigira kane ari cyo cyanyuma nagira ufatiye kuri iki kuri leta zose zirasa zose zitwa leta mugabo ntizitwa zarambyeho n'uzisubira kandi abatwaru bamenye ko baje basanga hari abatwara nicyo gituma igihugu n'icy'abarundi bose igihugu ntabakwiye kukigira icy'abantu igihugu kugisarikanya hanyuma nongera icyo meza ko n'impanuro novuga nti leta na opozisiyo barakwiye kujya hamwe bakumvikana ikintu cyozanira inyungu umunyagihugu hako baguma bokozanya kopozanya ndibaza nta nyungu ihari
urakoze Lavoisier bibazo vyiza eka ni ntererano mutanze ikomeye cyane gose mushya ntaye defense ngira mu kanya gato cyane gose mugira ico muvuze kubishikijwe na Lavoisier avuga cyane cyane ko kugira ngo amahoro arame asasagare abarundi bumvikane ku mugambi w'amahoro uzotuma Burundi bwogorora ari uko abanyapolitiki boya gacane cyane kuvyatumye izo njyane ziba batoja mu biganiro byo kugabura ibiti ikindi kintu ashikije nuko na opposition ikayokorana na leta kugira ngo biteho cyane cyane inyungu z'abanyagihugu mu majambo make cyane rwose umunota umwe uzabakoze
murakoze ego hari ibintu avuze bishye intumbero nziza nibyerekeye nk'ibyo bya opposition murazi neza yuko nta ntwaro ishobora kuba naho yoba ari nziza ibura opposition urumva rero dushatse kuvuga yuko imbere yuko haba n'izo ngorane zo kuvuga ngo manda ya gatatu hari hasanzwe hari opposition mugabo rero ukadusanga iyo opposition yari isanzwe ihari inegura leta nayo biri kwirakora nziza byari biriho mugabo bakacafatanya rero na n'indi opposition yaje kubera iyo ico kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza abo rero urumva bo barabapopiranije urumva byitwa yuko umenga ni opposition imwe urumva rero no kuraba muri iyo opposition yuko bashobora gukora bakorera ku nyungu z'abanyagihugu baraba kure barabi bavuga ati reka turondera amahoro arama bareke kuja ku kurondera ibiti byo mu bya politike gusa aho rero icyo ni kimwe ikindi twovuga nuko no kuvugana ukuri turavye muri kahise ibintu byagiye biratera ingorane ego twegwe icyo tuvuga ngaha murabona dufatire wa ashaka ngaha kuri ya rusha ya mbere urabona ubuti ko twimiriza arusha kabisi ndabize mwe no vyita mugabo hari utunenge twabaye muri ya rusha ya mbere murazi neza yuko abarundi bagiye kumvikana muri ya rusha ari bisa nuko umenya na masezerano yabaye hagati y'abahutu n'abatutsi aho rero harabaye ikosa tubona neza yuko inkurikizi zabyo ari byo turimo kubera ibyo bintu byo kugabura ingene bajya mu nzego z'igihugu baravye ubwoko ibyo ni ibintu tugaya cyane kandi tubona yuko atawizo dushikana ahubwo biriko biratuma twizirikira muri ayo macakubiri y'ubwoko twe tukavuga tuti rero ibyo bintu z'uko inyagihugu inzego za leta zibadishyamwe abantu ari ukura byamwe ibyo bintu yuko byuhagarikwa umuntu agashikizwa amabanga baravye ubushobozi ubwenge n'ubushingana hebwiwe ibyo nibyo bintu byoteza imbere igihugu ubu bira murabona neza yuko uravye ibintu biriho ni ibintu tubona umuntu aratogwa kubera ubwoko bwiwe ukabona yuko by'ukuri abigendera avuga ati ubwoko nibwo bwampaye ugasanga ibyo bintu nawe biriko birungura nta munyagihugu biriko birungura nico gituma tuvuga tuti iyo ntumbere yo gufata kugabura igihugu nta hamwe ku isi n'ukuri muraraba mwese nta hamwe ku isi hari igihugu mu Burundi abantu bagabura intwaro baravye ubwoko ibyo bintu rero turakwiye yuko twobanza tukaraba ico kintu kikavaho Burundi kuko nawe biriko biradushikana
ego bereka
ikindi naco
sozera
ego ikindi naco nicerekeye amakosa twoshira ku banyepolitike abanyepolitike murabona iyo mvuze abanyepolitike cyane cyane n'abakuru b'imigambwe murabona muri demokrasi mukora muraba mutunganya imigambwe yanyu neza hanyuma abanyagihugu mukabashikiriza imigambi n'imigabo yanyu ibintu bikaja mu buryo abanyagihugu bakabumva bakumva icyo muri ko murabakorera ariko murabe mu Burundi ingene ibintu bimeze imigambwe irashingwa ejo ugasanga umugambwe ucitsemwo amababa niko no bivuga ugasanga muraraba nka Frodiwu turazi ingene yatanguye turazi uno munsi Fodebu abantu bayivuyemo bakagirinda imigambwe cyanye ari za FNL ugasanga iyo migambwe igendera cikamwo amababa
ico kibazo cy'imigambwe
y'igihugu ntibamenye ntibamenye iyo mikino ikwirabahejwe
ico kibazo cy'imigambwe yigaburamwo amashami menshi ni kibazo gihambaye cyane rwose kiri nko mu migambo nka yose iprona eka Frodebu eka mugambo uri ku butegetsi nawo nyene ariko nashaka cyane cyane muri aka kanya tuhanze twakire ibindi bibazo by'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika reka dutangurire kuri Alain Emilioneza muranyumva
Emilioneza Frederic ndabumva gode
ego duga ku ijambo mufite ikibazo icyumviro
ego ndasufu bado dugufi nka kubiri cyane cyane n'icyumviro kimwe reka nyarutse
twabaje ego
reka y'urundi yarashinzwe gudeje ibiganiro by'abarundi rero kaburimo umuntu yahode
wo kwegera telefone ukavuga cyane gatoyi
ariko ndavuga ati leta y'u Burundi iruka gushiraho umugwi w'ibiganiro by'abarundi ubwo rero akaba ari nka Afrika y'u Burundi aho rarombaye abashinganzi ba Afrode baduze ba CDPFD akaba ari bwo uyu Gerard Duwayo ari muri itona ya Konsiliya iri mu kwa k'ubutegetsi ikaba irimo n'undi arongoye ishyirahamwe rigejwe gufasha abahoze ku rugamba rwa CNDD yitwa Eric uwo mugwi urabona kuri mukwaha none uwo mugwi yiga yemwe uwo ntushobora guhuza abarundi ku bwanyu umugwi ushobora guhuza abarundi wa Uruguay mbega wari umunyamahanga cyangwa wari abarundi ko tubazi ko abarundi twese dusaba duhengamiye ko nawe uri kuravuga ndiba turasa ahantu hengamiye none ku bwawe uzabohuza abarundi ni umuntu wemba abahanze cyane n'uwo mugwi nyine akaba dukagira kabiri hariyo ibiriyo minsi hari hagize hari hace nk'imyaka cumi ibintu by'abahutu n'abatutsi byaravuye iyo abantu basigaye banywana abahutu n'abatutsi iyo jargita kibaho itanguye vuba cane aho kunde tuyihumbiye kuko ubutumba amajambo cacane ava mu kanwa k'abantu bari kuvugamo uri ku butegetsi aho hagarutse amajambo yo mu Rwanda mwe ngo Rwanda nyamwinshi kubwira bavuga abahutu none kubera iki ibyo bintu byari byarazimanganye uno munsi umugambo uri ku butegetsi utari ukibivuga ubu bigarukanye uno munsi ngo n'abatutsi bakwambanye abahutu kandi tubona seda abahutu n'abatutsi tubayeho neza kubera ko umugambo bigarutse ubu byari bimaze imyaka cumi byarahebye akabazo hanyuma mbega ibiganiro by'akarere ubiha amahirwe angana gusa kugira bitorerwe u Burundi mbe hojamo bande hojamo leta yonyine ko leta ivuga ngo abatayishigikiye ngo n'abaterorisi abandi ngo n'abafucise mbega bo bose botumirwa cyangwa botumirwa abo leta yipfuje amaragira mbereze ku bwami bwetu ushingire cyane ku bwanjye n'ukuri hojamo ibiganiro birakenewe by'abarundi mu by'abarundi fo ko bahoza n'ubuhuza umuhuza rero bari umuntu w'umunyamahanga kuko dushobora kugira abantu babiri bako baragira ukino w'amapira w'amaguru bace umwe ace yitoreye umusifuzi bwanjye byuzamo abarundi bafite icyo bapfa kuvuga abapolitisiye bari mu opposition n'abandi bari muri muvance ni kuri ibi gambo yose iri mu kwaha n'aya mashyirahamwe ari mu kwaha k'ubutegetsi zorotse kose nabo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo ashobora kongera umuhuza nyawo w'umunyamahanga ataho yegamiye kugira yumviriza abarundi urakoze cyane
urakoze yarandika ko mubaje ibibazo nka bitatu reka tubanze twishyure ibyo bibazo nosaba idefense mu kanya gatoyi cyane rwose utangiye inshungu fingufi turafise abandi banywanyi barindiriye nashaka mwishyure ibibazo bihambaye Alain abajije ikibazo cya mbere bari muri wa murwi ujejwe kumvikanisha abarundi ibiganiro byo bera hagati mu Burundi ubwizwe n'abantu nkuko Alain abivuga uri bari kabakorana n'ubutegetsi abo bantu mubona ari ikintu boshika ko ikindi cya kabiri nuko bavuga ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyasubiye kwaduka ivyo bitegwa n'iki mbega abarundi ntibaba bari korata igihe basubiye muri izo ndyane za muko batahozi bajana ikindi naco n'ibiganiro vyo mu karere mubaha amahirwe angarike mu kanya gatoyi cyane gusa umuntu umwe kuri bitatu
kuri icyo kibazo cya mbere birumvikana neza yuko hariho ingendo leta itwara ubu ifise iyo ngendo rero twe twibaza yuko n'ingendo murabona leta iriko yigenza nko ku ntwaro z'umugambo umwe urudende ariko uko siko bimeze kuko no kuri iprona hari umugambwe umwe urudende ariko imindi migambwe ntiyari narekuriwe no gukora mugabo ubu rero leta ihari nimenye yuko hariho iyindi migambwe hariho abandi ba mashyirahamwe ashobora kugira icyo ahanuye ku ntwaro y'u Burundi urumva rero iyo ngendo yo kuvuga bati ni twebwe dufise igihugu iyo ngendo yo kuvuga ati ni twebwe tugena abo tuganira iyo yo kwitorera izo ngendo je nibaza yuko twahanura leta ikabishira hamba
ariko leta ivuga ko uyo murwi defense urimo bose abo migambwe yose
sabwe
ariko leta ivuga ko uyo murwi urimo abarundi bava mu migambwe itandukanye mu bwoko butandukanye
murumva hariho imigambwe hariho opposition bavuga yuko iriho iyo migambwe isanzwe ataco yinona mu Burundi urumva iyo migambwe hariho imigambwe ishigikiye leta hariho n'iyindi migambwe yitwa kuri opposition atari opposition mugabo hakaba ari imigambwe rero iri hanze imigambwe by'ukuri yerekanye yuko iri muri opposition kandi iyo migambwe ikurikiranwa kubera iri muri opposition gusa
ariko hariyo nimigambwe hariyo nimigambwe hariyo nimigambwe itavuga rumwe na leta mushiga nahe defense imigambwe itavuga rumwe na leta mu bindi bihugu iba iri mu nzego z'igihugu ibyo ntivyo ari ngaruka zo matora y'ibihumbi 2010
oya aho twofatira mu kuri amatora murabona ingene yagenze mushinga na Frederic Nkurinkije urabona amatora ingene ubu yagenze abanye politike abatwara imigambwe barabaye nk'abadashaka kuja muri amatora kandi niko byanagenze hanyuma kutaje mu matora nibice bisigura yuko baciye bafutwa muri politike y'igihugu ibyo bintu byarabaye urumva leta se umugambwe wa CNDD-FDD wariyamamaje atacu yinona kandi yindi migambwe itashatse kuja muri aya matora hanyuma murabona ingene matora yagenze hari imigambwe itagiyemo na gato mugayo iyo migambwe iriho ibi nabyo biteye n'intambamyi kuko ico kingo cya gatatu urumva nicyo cyati ingorane aho abantu batwara imigambwe bavuga ati ico kibazo kitavuye mu nzira ntituje mu matora
aho ni kibazo gihambaye cyane gose ariko murashaka kuja no ku bibazo bindi nagomba twubahirize ka kanya ko turafite abantu benshi twashaka kumviriza ikibazo cy'aba cy'ubwoko naho bwasubiye kwaduka hamwe n'ikibazo cy'amahirwe yuko akarere gashobora kugira ico gafashije mu kugarukana amahoro mu Burundi mwihute cyane
ego me mu kubyerekeye ibyuko ibyo z'amoko ego nibyo murabona turavye ingene abanyagihugu arabiyamirije ikiringo cya gatatu canke abari muri opposition ibyo byariko byerekana yuko ubwoko bariko baraburengera ariko rero ibintu n'ubu dusubire tuvuge uko byamye bigenda yabanye politike bari hejuru abatwara igihugu bariko barabona ko ingorane ziriho ibama baca bashaka gushira iyo ngorane y'amoko imbere
ibyo biri mu mpande zose ariko
sabwe
ibyo biri mu mpande zose
ibyo biri mu mpande zose birumvikana ariko ubu murabona yuko harabaye ubwicanyi kuri ntawe uja ngaho ngo avuge ibyo areke kuvuga ibyo abona ubu hariho ubwicanyi bujanye n'iyo manda ya gatatu ibyo rero twovuga yuko kandi burya no kubanza mukaraba iyo abantu bagize umuntu ayihanura iyo uraba mbega burya iyo umuntu afashe ikigwanisho iyo afashe ikigwanisho no kubanza bakaraba ati mbega bitewe n'iki bitumwe n'iki murabona harabanje haraba manifestation hanyuma hajamo ibintu zo gufata ibigwanisho ibyo bintu ni leta rikwiye kuvuga ati reka tubanze
turabihagarare
abantu bariko barafata ibigwanisho
amahirwe yo mu karere nayo mushya nahe defense yuko amahoro akarere kajya ntara ishobora kugira ico uruhara yize kugira ngo mu Burundi haba amahoro masogona 30
ego me ivyo navyo nyene turavye mu karere murabona ibi bintu turavye nabi bishobora no izi ngorane z'u Burundi zishobora gutera n'ahandi mu bihugu bibanye ubwo usanga ingorane zirakwiye muri ako karere nico gituma ari ivyo bihugu byo mu karere barafise inyungu yuko Burundi bwo nk'amahoro ivyo rero ariko twe twashaka yuko imbere yuko abo babanyi ivyo bihugu byo mu karere biza mu ngorane zacu twebwe barundi bonyene twari dukwiye kubanza tukicarana tukavugana ingorane zacu uko zimeze tukaraba umuti twozitorera hako turinda kuja kwiyandagaza mu mahanga ndabona yuko n'ubu bigishoboka yuko abarundi bashobora kwicara hamwe tukavugana by'ukuri ingene twotorera ingora inyishu ku ngorane zacu
tubiyutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamyanya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite wundi munywanyi muri radio Ijwi ry'Amerika Justin muri
neza Mwiweneza Frederic.
Mwiweneza murafiki wazo mwenyarute chane kuhu sakanya karihuta.
Ego me aliko na shakubuku ibinu bitandu kanya mwiko ndabuka mbuna gura.
Ego.
Kukudere keye ingwa neziri mwiko kusha chuburu hundi. Jewo sino buka ngo ndakuze chane tunya kamike wari mga kuharife na vonye. Jewo kubinu zeke izuma tangu mwiko kubinu tupate bifatia kukudia neziri mwiko kusha achu. Murabona igiko chachi mwagume tupate zahafi mwiko chene nakata kwa nima. Umukuru w'igihugu yaje gutorwa ubwa mbere ndabe ameje arishwa amaje kwitwa muri cyo gihe ikintu cyabayeho nuko hariho ubate afode bwame n'abantu nubwa abahutu benshi babatabababajwe nuko umukuru waje kwitwa afatiye n'afatiye mu ishamba ibyo bintu byabaye atwara umugambo y'iprona ikiprona irafata ubutegetsi hanyuma mu nyuma icakurikiye nuko abagiye mu ishyamba akabingwano bakagwana na leta yari ihari mugabo aho nshiye nyaruka cyane mu 1996 niba ntihenze ariko hari aho nuko perezida Buyoya amaze kubona yuko ibintu bigiye kuja kure harabayeho iki kintu niko ndagaruka na cyane cerekeye ikintu leta y'u Burundi uko ihari mbwa n'uwo mu Kimereka bivuga ati ishaka leta ihari genda kugomba kwigenza nkuko hari intwaro y'umugambo umwe ezabo yageze kuvuga ngo ashaka gukoresha ibiganiro mu gihugu ibi bitango yarugentere Burundi magabizi ubuyo yabikoresheje ko ntibyigize bikunda ntibyabaye hanyuma icyahabaye nuko gushika habayeho gushika ibiganiro biba hagati n'imigwi ya mugwanya yari mu ishamba ibyo biganiro biraba bigeze ku matora y'u 2005 2005 amatora yabaye ariko gatoyi izuba nshingiro ryabandi imbira b'amatora ahandi ko izuba nshingiro yabanje kushuka ku mukono 2005 imbira nshingiro bijaho hagati y'abarundi bimeze bose bumvikanye ko ariko uyu munsi twebwe ikintu dutangaza tuko turabona yuko uno munsi ubutegetsi buhari niko mwe tuko turabiraba tukaraba ibyumvikanye mu izuba nshingiro haravuga yuko ikintu cyose kizaba mu Burundi nk'ingorane atantabare gisura kuhaba habaye guhagarika intambara cyose tuje mu biganiro hanyuma mwe rero nta ntangazo nta bavuga ngo ibiganiro ngo byari kuba gatye abarundi bonyene je nagere mbaze ikintu kimwe umutumire ari hafi aza ku mu muco arazi neza yuko kuva mu 2005 amatora abaye haragiye harabaho ibintu by'ibiganiro ndibuka za Kayanza ndibuka ibintu byinshi bya Fedorute zagiye zirabaho bakavuga ngo ibiganiro ngo hagati y'abarundi ariko ibintu abarundi bumvikanye hagati yabo na kimwe cyo gishwa mu ngiro muce muraba urubuga rwa politiki kuva mu 2007 n'umunani haragiye harabaho ukubuzwa ukubuzwa ko ikintu imigambi yo kuvuga kugira n'abanyamanyi bayo mukaramashyamwe yigenga ngende yagiye aragira ingorane igura ngo ashikize ibyumviro byabo nyagiye bakabona ngo ashikize ibyumviro byabo hati bahajaho n'iki kintu abanyagihugu bati abanyagihugu bishoba aho bashaka bakababara amatora y'u 2010 anonyera acaraba abaye harimo abaye yayikuyemo kuko atagenze neza birakomera mugabo icyo gihe bari hanganye ejo nshiye ndabakije mu 2005 igituma cyabaye gutya abanyagihugu benshi bagira bati ubu rero twebwe dushaka igituma imanda n'abantu bavuga ngo ni manda ngo abantu ngo bose igituma imanda y'abantu bose kandi yavuye ituma abantu bije mu barabara sikindi nuko muraba ubwicanyi bwakorewe aba FNL kuva mu 2014 kuduga abantu benshi bakabuduga bakicwa bagatabwa bukunzuzi n'ibindi bagira bati 2015 dushaka twebwe rero twitore umukuru w'igihugu wacu aciye mu matora dukeneye yuko imigambi yose ijya ku rubuga ikiyamamaza mu mutekano ntangire hanyuma umukuru w'ubutegetsi w'u Burundi yiza umugambi w'umugambi ukava ku butegetsi icyo matora rero umugambi bariko bavuga ngo imigambi ngo niyigize ushaka amatora mugambi ko murabiraba bona yuko iyi migambi ntigeze ironka urusha kuja ku rubuga ngo yamamaze ngo ubone n'abanywanyi bayo agoma cyo bagomba baburabuzwa rero nkabona nti igatoyi ikintu cyo kuvuga yuko ngo abarundi hagati yabo boganira biracyari kure ikintu je mbona ku bwanje ndiko mbona yuko umukuru w'igihugu cya Uganda umuhuda ari hagati y'abarundi tubonye ngo nta n'igitsure gikomeye afite n'igitsure Mandela yafite ku barundi so dusaba yuko ku bwanje tubona cyo kiza abarundi nuko bwa mbere ho baza kumvikana impande ziganira hanyuma hakaboneka umuhuda afite igitsure akomeye bigatuma yuko rero ibiganiro byagenda neza mu gihugu cyacu hanyuma hari akagaragara kandi bakaganira bumvikana nicyo kintu cy'amara cyo gituburu bwacu
icyo kibazo turagishikiriza mu kanya ariko reka duhe n'ijambo ngundi munywa ni radio ijwi rya Amerika Kaburungu mwiriwe neza
abahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abarundi bako baratwumvira darabinda mu Burundi cyane yo makungu na cyane cyane n'abakora ku ijwi rya Amerika bose ndabahaye mwiriwe
mwiriwe neza mufite ikibazo icyumviro mu nyarute cyane gose ya kanya karihuta
ego ubwa mbere ndabize kibazo hama ndaza kuvana n'icyumviro gitonya
yego
nashaka kubato mutumire ari akajamba vuze ngo abategetsi bo hejuru n'abacha bashaka kwitwara ngo ivyamoko mugabo jewe ndavye uwo mwanya je kuvuga vuze yuko ngo akiri muto mugabo jewe nuvuga ko ndumutama humuye kuko no kuri ndadaye 93 jewe mu matora narayakoze na 2005 naraya code na 2010 ndayakora nibi 2015 naraya code mbega nyakuba kwa mutumire woshobora kumbwira igituma abantu bagiye mwibarabara abantu bariko baravuga ko biyamirije umukuru w'igihugu yatowe n'abarundi ngaha mu Burundi aramakaritie yo bashikane ari mu bwoko bwinshi bw'abatutsi ko mbona mu Burundi kintu cagiye kironona ibintu ari kubera ko tutavuga n'ukuri nashaka ndamuhakaroro gatonyi mu gisagara cha Bujumbura jewe ndahabaye imyaka irenga 20 amakaritie menshi arimo abahutu mbere no vuga ntabahutu bakomeye hariho nka za Kinama za Kamenge ukaraba hejuru za Gihosha ahantu hari abahutu benshi nta migumuko yigeze haba mbega uwo cuvuga ko ibyo atabye ubwoko bwo babu ibyo byo byatumwe n'abategetsi barongoye igihugu hanyuma kumure nashaka nibaze nti ko turavye ubu abo barimwe baragwana bariko baranka iki kiringo cy'umukuru w'igihugu yatowe uravye benshi nibyo harimo n'abahutu ba Kenya mugabo batarose ibintu kuko ari nk'abavuye muri CNDD-FDD ubona ko aribo bavuga ko bakeneye demokarasi iciye mu matora ubu no bari kumwe nabo ba Kenya hanyuma twarabonye neza yuko abantu benshi bahamagarira abantu uravye usanga ari amashyirahamwe yigenga amwe arongowe n'abantu novuga nti n'abatutsi kuko jese ndabitinya turavye ishyirahamwe rimwe niryo ryarimwe ryonyine ayandi arenga hafi atanu yari arongowe n'abatutsi none ubu twovuga yuko ibyo twovyita gute hanyuma jewe nashaka mvuge nti nibyo muravye yarusha baratoye ibwirizwa shingiro hanyuma ibiriko biraba ni ibintu byisunze ibwirizwa shingiro nyene ubu nibyo bariko barakorera ko ngaha mu Burundi abo bantu nyene bagiye babyanka kandi aribyo bari bemeje none ubu nkuko benshi nkuko hari n'uwaheje kuvuga bigaruteko bagomba ko twisunga iki twankiki hamakumbura intererano yanje kumutumire nibyo nta kuntu umweho namwebwe mubona yuko ibiganiro bikore kubera ngaha mu gihugu cyangwa bikarongorwa cyane cyane n'abantu bazi ibyo mu gihugu kuko twebwe nk'ubu ngaha i Bujumbura narababwiye n'ubuheruka ngaha i Bujumbura n'ukuri ubu unye n'amahoro turafatanye mu nda nta na hamwe umuntu atinjira natakariteza abatutsi bavuga ngo nta muntu ajyamwo ubu ariko barisubirako mubona ko bibereye handi ariwo muti cyangwa umuti nuko byoza bikabanza kubera ngaha abarundi bonye n'ubwabo bakivuganira bakaja inama nabo bahunze bakaza bakaganira hama tukaronka abantu bo dushigikira muri politike mugabo bakaganirira ngaha kugira na twebwe abantu bato bato tugira interano dutanze murakoze
yego murakoze cyane rwose reka mushena he idefense dutangwe ku kibazo cabajijwe na Justin girati amasezerano abarundi bagirana ubwa uhagati nta ntigera ashirwa mu ngiro ico ni kibazo ca mbere ikibazo ca kabiri avuga ati umuhuza bahakire mu uhuza afisigitsure kinini akabavuga ko Museveni atagitsure kinini nafise duga ku jambo mushana idefense
ego me ibyo bintu nibaza igituma ngivyo vere yatanze uburorero bw'ibiganiro byagiye biraba hanyuma ibyo biganiro harabaye amasezerano niko no uvuga ariko ntivyigeze bishirwa mu ngiro nibyo none iyo bidashize mu ngiro ninde wabifite mu ruhara runini nabo baba barabigiyemo canke ni leta yovuga ati nyabuna hariho amasezerano twagiraniye reka turabe duhanuza abo twagiraniye ibyo biganiro turabe ingene twoshira ibintu mu buryo aho rero ntawo uja muri idonido ngo arabe uwabifitemo uruhara mugabo twebwe uko tubibona ibyo biganiro uko twashaka ko biba ni uko bizogirwa n'abarundi bo nyine hanyuma hakaba ikintu no kwita inama nkuru yabo bagize izo biganiro bava mu bwoko bwose hanyuma iyo nama nkuru akaba ariyo iyo habaye ingorane basubira bakayibaza ati mbega mubona umuti w'izi ngorane turagute mugabo ibyo rero ntabiba iyo batwara n'abapolitisi batumvikanye urumva ufise ingufu niwe yihagararako nkuko byagiye biragenda utwara niwe acayerekana yuko ariwe bimwe mu kirundi bavuga ati nyine mubyita n'uyifashe ikirindi
ku kibazo cy'umuhuza naho ku kibazo cy'umuhuza amasegonda 30
Nyagwe
kukibazo cy'umuhuza atagira igitsure adafite igitsure adafite
n'abyo byo muhuza nibaza yuko abarundi nitureke kuzerinze kuvyerekeye izo ngome zacu nitwemange twemere yuko ingorane ziri mu Burundi nta mwasi yatiye Burundi ava hanze nitwegwe turiko turicana nitwegwe turiko turajyana amakungaro rero izo ni ibintu biri biterasoni uno munsi ntibigihembaye kuvuga nka twe bituba mu mahanga kwitwa kuri umurundi byatitu iryo zina ryacu urabyumva ibyo rero ni ibintu biteye isoni twe tuvuga tuti uwo muntu aza gututega itsure si umuntu yoza ava hanze n'umuntu yoba ari mu Burundi wenyine mu Barundi tusubire duhijambo abashinga nahe n'abagabo bavuge bagira icyo bavuze ku ngorane ziriho murazi yuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe nta mushinga nta yasubiye kuronka ijambo n'ugushika uno munsi ntafise avugira ibyo bintu bitabonetse tugasubira tukicara tugahana icyubahiro umuntu akabona yuko umushinga nta yamize akabuye k'abagabo umushinga ntahe ariko aravuga
tukamwumviriza ibyo bintu bibuze mu gihugu mushe na tuvuze no kukibazo cabajije n'umushinga ntahe kaburungu avuga ko abarundi batavuga n'ukuri ikibazo cy'amoko isani kibonekeje n'imbere yuko uruhagarara rwa politiki rutangura yavuze amakaritie mwamwe yavuga karavuga namoko aravuga imigumuko muvuga iki ku bintu yashikirije akanya gatoyi cyane rwose amasegonda
30 ibyo navyo ibyo twebwe twari tuzi uko abarundi bakuyagiye mu gisagara arabahutse n'abatutsi mugabo jewe ntaguhenda nagiye kumenya izo ngora n'izitango yuko hari hamakaritie y'abahutu n'abatutsi ibyo ntabyo twari tuzi mugabo rero ibyo ntawo bishimikira ko ingene ingorane ziragiye ziraba murazi neza yuko ego nivyo harabaye manifestation abantu baraja mwibarabara mugabo nibaza yuko bari mu bwoko bwose umuntu atihenze hanyuma ikini naco murabona byahavuye bitandukanira n'igisirikare murabona igisirikare nabo mu kugiye kudeta bayigize ndi novuga yuko ari manifesto y'abasirikare ngira niko yogenda sinzi mugabo murazi yuko ibyo makudeta navyo nyine tubigarutse ko amakudeta abaye mu gihugu ni menshi iyo kudeta ikunze bakwita imbugara Burundi barabyumva iyo yanse bakakwita umumenje urumva rero ibyo nibaza yuko ibyo biva kubisigura ko bigeje mugabo rero
izo zari imvugo za kera kudeta nta hamwe bashima intwaro nziza n'iziciye mu matora reka mushe ntahe
izo nibyo niko cyangwa ngo tuvuye ngo ni hari byiza byakozwe muri ibyo mugabo icyo dushaka gushika ko nuko abarundi by'ukuri twokwicara tukavugana abantu bakasubira kubahija kandi twebwe uko tubivuga nuko murabona mu Burundi harabaye intwaro y'ubwami izo ngorane ziriko ziraba ubu ntizari ziriho
rero
gituma tutofatira
akanya katujanye idefense ka turabe ko kwishura muri ko mutanga inyishu nziza cyane rwose turabe ko abandi banywa radio ijwi rya Amerika bogira ico babajije turi kumwe n'umushinga nayo Odifax muri beneza
ngo turaba ku kiganiro
Odifax muratwumva murafite ikibazo icyumviro mu nyarutse cyane rwose akanya gato
yego natwe ikibazo twadufite twagomba twabatse kunjyane ziri muri kino gihugu ukungena abantu baguma bicwa twumva ibiziga batoye hirya no hino tutazi ico bivuye ko yoba ari kuri iyi manda canke ari ku bindi vyo babifata akandi kabazo twagomba kubabaza ni ukubera ku bantu nyene baguma bicwa ku makomine atandukanye twagomba twumva ngo batoye ibiziga canke ayo manama numva bagomba kugira bakanka kuja kuyagirira mu bihugu byo hanze none yoba yankiriki kuja kubivuga mu nama ibahuza mu bihugu byo hanze bakaza agasima ko boyikorera ngaha mu Burundi nyine agiye mu bihugu byo hanze kuyigirirayo ho ntibyokunda
yego reka tubaze ibyo bibazo mushya ntahe Odifax reka tufate n'ikindi kibazo cy'umunywa nyuma radio ijwi rya Amerika Leon se muri neza
mwiriwe cyane mwaramutse bivanye n'amasaha mufite ngaha
yego me twebwe ni haracyari mu gitondo mwiriwe neza mwebwe murafise ikibazo cy'umviro munyarutse cyane rwose
nuko murakoze kumwe ijambo ndagaruka kuma tangaze canke amagambo abategetse b'u Burundi canke n'ibyumvira batikiriza bivanye n'iganiro bigiye gutangura mu gihugu banyu nuko ndagaruka ku itangazo Jacques Bigimana aheruka gusohora avuga ko yiyamije umunyamabanga mukuru wa sisi paruwasi nuko wa Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda aramwiyamiriza ko atamukeneye mu biganiro. Ndashaka kugaruka kwa aya magambo yavuze ariko nabona yagaruka ko kose kuko mu Burundi nitwe twiteshe agaciro ibintu biri ku biraba mu Burundi nta munyamahanga nta muntu wo mu Rwanda nta gihugu kibanye kibifite mu ruha ni twebwe Abarundi ariko turatabagurisha igihugu ni twebwe Abarundi ntumva ntabona kuko iyo abatubona cyangwa twumva tuba tubona ibiri ku birahabera ntituba turi ko twihisumya amaso amakungu twagiriza naka ibintu babifite mu ruhara nibo bahirwanisha abantu mbe ntihago ibirwanisha kabuki simbiza ntihagire abavuga ngo ibiganiro ngo kubera naca ngo abifite mu ruhara oya ni twebwe Abarundi nyine tukabona cyumva ndagaruka ku kandi kabazi
nyaruta
none se kugira ibyo biganiro bije bamwe bababwiye ngo bazohera nk'isubu mu igiro n'ubu igitigiri n'ikiraranye nibaduha amahoro twebwe twarambiye igihugu cy'uburundi tubona ko hasigaye aho imana Abarundi twose twakora iki kugira tuve mu nzu njyanye muvuze umutumire ngaho ndamubaza arabona akazoza ku Burundi aratashye arangimisha ubusema
abona
akazoza ku Burundi kagiye kuba kahe
akanya karagereka arabe ko guha izo byicu ariko reka dufate n'ikindi kibazo cy'umushyaka ntahe Jerome hanyuma turashura ibibazo byose ari ibibazo bya Audifax eka n'ikibazo cha Leonce tubyishure rimwe Jerome muratwumva mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo munyarutse cyane gusa akanya karagiye
nterera no n'ikibazo
okay
ndinaga mbago nterera wa mutumire ko bise yavishye yanabivuze cyane aho bigaruka ko nsanzwe hari umuntu aje kuvuga ngo amakaritsiye ngo y'ubwoko bw'abatutsi ngiki ibyo sivyo ntabwo ndabinegura cyane ko sivyo ko tugiye kuraba abagenyi barabarasi amakaritsiye y'ubwoko bw'abatutsi hagiye Abarundi bose babazwe n'ibyo ari kubera bamwe mu gihugu cy'u Burundi kuko tugiye kuraba karitsiye Buterere tukaraba karitsiye Kanyosha tukaraba aho haruguru mu Jumbura rero za Mugoboka za asororezo sikuvuga ngo nuko bagore abatutsi kandi bato nyine abategetsi babo bifa ko batwara u Burundi bafite mu mitwe byabo ko ibyo biko biratera ingwane mu Burundi nicyo gituma bamwe bavuga ngo n'amakaritsiye ane ngo yagubutse ngo niyo amwe ngo atera akajagari mu gihugu cy'u Burundi mugabo siko bimeze ko abahagurutse bajya mu ibarabara n'abahutu bafatanye n'abatutsi basi gutwarwa nabi n'umuntu cyo cya gatatu atararekura n'amategeko y'u Burundi hanyuma kuko taraba izabanga biganiro ngo Abarundi ahice umushika ko nta kintu ari bushika kuko baraganiriye keshi barashinze amategeko mbere ko amatora aba baravuga ngo bagiye kurekura ingabo ku rubuga mugabo babivuga ku munwa gusa mugabo ntibizashira mu ngiro nico gituma tuvuga tuti hakwiye kuza umuntu aza kumvikanisha Abarundi kuko ari ubwa banamiye ubwabo kuko iyo aza kumvikana ntibyari kushika ino hose bigeze ko ugaruka vuba kugwara habone ko niko uri kurahiga buhongo bongera bicwa ka camira menga abo batamba bari ku gihugu cy'u Burundi nibazo duhava barangiza bakwara igihugu cy'u Burundi rero ni barangiza aho ngiye kubagwaruka barumaze bashobora basubirwa n'abandi ko basubirwa nabo bari ko baramara canke abandi bazasubira usanzwe tuko turaraba nta biganiro bikeneye kujamo abantu irababaje cyane kuko niko turarangwe na bwaka mbishwa nk'intunga zo ku isi mikuru irababaje cyane dusaba yuko usanga amadusabe yuko kurema abantu baza mu biganiro bosaba no bakaraba asaga kuvuga ngo bari ko baganira mu bundi kuko icyo nizi bashinze ibiganiro mu bundi turabimenyereye n'imigambi iri mu kwaha kwabo nta opozisiyo nta kintu niyo boganira hariho abantu benshi boganira
icyo kibazo turakigaruka ko mukanya mushya reka mutanze intererano turabaza mushya ntahe idefense agire icyo akivuze ko ariko nashaka idefense mutamwe mwishyura ikibazo cabajijwe na Audifax kivuga ko ika ibiziga bitogwa mu barabara abantu baguma bishwe ivyo biva kuki byose biva kuri ya manda ya gatatu mukanya gato iko turafite ni kibazo mwishyura cumushya ntahe wundi turi kumwe Leonce twa ya duhamagaye nga defense
Ego me murakoze ku mijambo umva ibyo ibintu no kubivuga uko biri tubibona uko amakunga abibona ibintu bikorera mu Burundi ni ibintu by'agapfukamunwa ni ibintu biteye isoni kubona abarundi ari twe turi ko turicana kubona abantu murabona ntawo jangaho ngwa abisha avuga ibintu bidafaditse murabona hariho nk'umuryango mfatire nko ku muryango w'umuntu yitwa Nkeza Bahizi Christophe wishwe izuba ryaka kandi abaza kwica bakica ataco binona nk'ibyo ni ibintu byerekana neza yuko kwica mu gihugu iwacu umenga byagitswe umwuga umuntu arica ntihabe inkurikizi nibwo bita mu gifaransa impunité niyibandanye ibyo rero by'abantu nabo birwa baratogwa babishwe batogwa ubu bavuga ko ariho ni ibinogo by'abantu batawemo ibyo bintu nibyo biriko biratuma mu Burundi abantu tuvuga dusemerera tuti nyabuna ni habi biganire ibyo bintu bihagarare
yego me ndashaka mushe na defense mu gire nico muvuze kuri cha kibazo shabazwa na Leonce nawe nyene ubwo ararindi yahari ariko arumviriza yabaje ikibazo gihambaye cyane gose amajambo yashikijwe n'abanyapolitika
icyo twashaka kuvuga cyane cyane kuri ivyo nuko hobe ibiganiro byihuta kugira turabe yuko twotora inyishu ku ngorane zikoze bashikira Burundi aha rero kuvyerekeye ingene kutabona akazoza ku Burundi murabona yuko bamwe baravuga ngo harabaje ni bafatana ibigwanisho muga mu ruhande rwa leta naho nyine haraba harugwaruka rukoreshwa izo mbonera kure turazumva izo mbonera kure rero nabo bajene bandi bariko baravuga yuko bafatwa bafise ibigwanisho murumva yuko arugwaruka ruriko ruricana bamwe bagahabwa ibigwanisho bisa nuko biciye mu mategeko abandi nibice mu mategeko urumva mugabo ikintu kibi muri ibyo byose ubwo gwaruka ari bwo Burundi bwejo nibo bariko barateranya bariko baravuga ati ni mugwane mugabo nta kazuza ku Burundi turiko turabona ibyo rero nuko byuhagarara ari nacyo
ibyo byose ubwicanyi bwose bukwiye guhagarara il defense rugema ndabona akanya katujanye ariko nashaka gushimira cyane rwose ku kanya batoye kunyishu nziza n'ivyumviro byiza mwashikirije abanyagihugu banywanyi radio ijwi ry'America ikabaje ibibazo n'abandi baterere ivyumviro byabo nabo nyine turabashimiye cyane rwose turashimiye n'abanywanyi bose baduteza amatwi bateza amatwi ikiganiro cacu turashimiye kandi na engineer yadufashije jo yadufashije mu ngabo y'ivyuma hamwe na Fatou Karara ya koranije ikaya yatunganije ikiganiro cyose mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwese.